ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza indwara, hari nayo ikiza cyerekana ibihara biva ku nkende, icyo bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende cyangwa mu Cyongereza monkey pox. Abatabira rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ndwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri Sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonosoye iyo ndwara adufashe kumenya byinshi kuri yo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza c'indwara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ndwara ikarira cyane urukoba uruhu kandi yandukira. Mu kiganiro rero muri Isanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkimanse Ntihewayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara cya Bujumbura, akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ndwara. Muganga Berkimanse, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Eko murakoze cyane kumikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri indwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iyi minsi nyine twagiye turumva ku bijyanye n'iyi ndwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabukambibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Twishimira araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse icyo cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasa nko kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya 3 za mu gitondo basanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ngoma se ko bapfa buri munsi wamenya ubicarizi.
abaturage bakora imirimo itandukanye irimo ibicuruzi ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo
ntadari neza ikintu nzi cyabaye muri Kongo ni rubara niyo nzi icyo cyakugiyemo kakongera na ntabwo mbese
ntacyo narimwe keretegora ntabwo mfite nabindi
ndashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya
nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
tugire ingamba badugire n'inama baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru
ibyo ngibyo njye ntabwo nabimenya kuko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize mu gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyangwa twako nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya gisenyi muganga tuganeze oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi
nuko ku mipaka yacu buriya dushobora dufite serivisi z'ubuvuzi aho dupima tukareba niba hari n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umubiri ufite iyo ndwara rero ku mipaka yombi
gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
tuzakurikiraho nuko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ibimenyetso kuburyo bamugeza kwa muganga ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi ufite ikibazo icyo bakora
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu ugiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende umugabane wa afurika niwo umaze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms gloria tuyishime ijwi rya amerika mu karere ka rubavu
rakoze cyane gloria tuyishime yadushikirije iyo nkuru ubu tukaba twumva yuko mu rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri reka rero tuje no mu burundi naho nyene hibonekeza icyo kiza cy'indwara y'ibihara by'inkende Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko byagaragajwe n'ibipimo byakozwe ku bagwayi batatu tubigenekereza ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde indwara reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo
abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cy'indwara ya karanda hayitwa ibihara by'inkende babiri nabo mu gisagara cya Bujumbura undi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rirare umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza ataha umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo bantu yifashe neza kandi ko n'ababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye igishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganji Lidwine Baradahana ashikiriza kwiyo ndwara ifata abantu n'ibikoko kandi ko ifise ibimenyetso byihariye
ubushuhe bw'umurengera kumeneka umutwe kubabara mu muhogo gucika intege amasumbi kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumeneka mw'amazi iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero mu maso mu nda mbere no mu bwonko
avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye
gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye cyanke gukora ahantu yakoze cyanke ku bikoresho nk'ibyambarwa ibisaswa ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu cyanke igikoko gifise ako karanda guhemeranira ko cyanke gukororanira ko
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura
ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ije byo ndwara yakaranda ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda
muri iryo tangazo nyene muganga Redwine baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe bigerukira ku ivuriro rimwegereye naho biruko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura
ivyoroshe kugira isuku gukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracika ruga ku bwinshi bisigaye ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe
kandi ubuzima abarundi basigaye babahimba n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose n'amakarate atabarabura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine
ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikintu ry'uburyo bwo kwiyunguruza bakabona ko kwirinda bikigoye basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu
ngiye kwiyunguruza ntibyoroshe aho bashaka kuba baragiraniye kontakte n'abo bandi ni kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni kuvuga baca hose abahura bose mu nzira baranabaramutsa bazanye bakaramukanya urumva n'abahura bose mu rugenda baranduza byose
kirashimbwira uwo murwayi nyene yokwirukanga kwa muganga naho hogira aho bavuga ati turikeretse wafashwe ngene yoca kwa muganga ngene uwo mushikanayo ikibazo ni ukuri gihambaye ikibazo gihambaye abadutwara bakwiye guhagurukira bagashyira ineza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere
iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aho kwigenekerezo rya cenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwe Geme w'imyaka 9 yavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana nk'uko byamenyeshejwe na Venera Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri afise ubushuhe bwinshi n'inkorora mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka Redwine baradahana yamenyesheje ko ibipimo yerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende Serive Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
arakoze cyane Serive Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije tugaruke rero ku mutumire wacu akaba ari muganga Berkimase Nihebuwayo mu gihugu cy'u Burundi muganga twongeye kugushimira gufata akanya kuganira natwe
Ego
izi nkuru mwumvise haba mu Rwanda mu Burundi eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho iyi ndwara izwi cyane twumvise yuko ari nkanka dukwiye kubifata nka nkama kuko amakuru yerekeye iyi ndwara arakeneye kumenyekana cyane cyane ko twumvise ko hari n'abatarana yimenya muri utwo turere twa Kongo twa hafi ya Kongo aho iriko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze turumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100 barenga mbega muganga iyi ngwara ibyo tumaze kumenya kuri yo bijanye n'inge niteye ni ngwara imeze gute muri rusange
ingwara ya karanda kibihara bifa ku nkende ingwara itwegwa n'umugera nkuko mwabivuze monkeypox mu shongereza akaba ari ingwara yandukira cyane 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 yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze ku rwaye cyangwa urwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije mu bushikiranganji w'amagara y'abantu cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umurwayi wabyo ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma birayanduza abantu nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi hari kandi turabye nk'ugaha muri Kongo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migera
nonega muganga bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kuyitiranya nayo byoba ari nk'ibihe kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu indwara z'urukoba murabona indwara nyinshi cyane zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo nizo kwizitiranya ni nk'izi kugira ngo abantu bamenye ati ibimeze uko ijya yindi imeze kuriya
bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu gifaransa izwi nka varisere iterwa n'umugera witwa varisere doteri iyo nayo nyene umuntu arama uruherehere isanzwe imenye ifata cyane abana bakiri bato akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya ariko we kenshi n'ahashuha ntashuha cyane ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu arama uruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutonya ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hamba bikaba binini bikavamo amazi hanyuma bikavamo amashira ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi amasumbi abyimba ahantu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri hanyuma bikaba biri kumwe kandi n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40 hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenye ararushe cyane akagira ububabare ku mubiri akagira n'ibindi ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni ibiherehere bya makumu biri hanyuma bimaze iminsi ikagenda hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo umugabo bidafata umwanya nk'uyu ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyine indwara z'urukushi ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende ibihano by'inkende ego biratandukanye cyane
birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye ego none twumvise yuko ariko harafatwa ingingo zimwe kugira ngo cyane cyane ku rwego rwa leta nka mwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nk'izihe mu rwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha ni nk'izihe
mungi ingo ziliko zirafatwa ahanini hingi ingo zirekeye abagwaye ubwambere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura ubusanzwe ugwaye yategezwa gushaja ahantu abari kwa wenyene cyo tuvuga mu gifaransa izorema hama akavugwa agakurikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye biteguye kubakira abagwayi kugira ngo bace babafasha babye mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni kumugwayi kubasigaye nabo bararondera ababanyi abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi y'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyene babafasha hakiri kare ntibanduze abandi. Ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya mesuri byambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udupfukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze kubataha bazikure bazisige ngaho batari bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko indwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwaye abafite indwara.
Muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyane n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'ubu muri iminsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane. None mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu kumbure ibicurane ugukorora ari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza bunonye niyo umuntu agwaye.
Iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masundi nariko ndavuga ibihe bikaja kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya yatangiye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atangiye kugira umuriro mu bisanzwe ategerezwa kwihutira kuja kwa muganga bakamupima basanze afise umucano atuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyene ziri mu ndwara zica icyo gituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo bahirondere ibyo bindi bimenyetso bihava bituma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyangwa ntibakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashije cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kuja kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare. Hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kuvuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyangwa gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujayo cyangwa akabona ibihere biza mu biganza cyangwa mu birenge ibyo ni ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'ingenzi.
Ama tu turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye ingwara zitandukanye za COVID amaso y'imbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izi ngwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike canke ni kintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika
ego nibaza ko ubwo turiko turazitegereza mu gihe cya COVID nibyo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cy'indwara cya corona gitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cyane no gukwiragiza cyane iyi ndwara y'umugera y'ibihara by'inkende.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone, abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Cyrilo mu Rwanda. Amahoro neza.
Amahoro cyane. Mmeze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tugeze neza, turashima Imana.
Ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ndabashimira cyane. Mbere na mbere ndabashimira kuri iyo insanganyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ijyanye n'amagara ya muntu. Mwe mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'inkende, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, byavuye kuki? Mwakoze kubigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byayimeze, ariko agenekereje byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yari ahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, byaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Niyo bitandukanira, niyo rihurira. Ikindi kibazo cya gatatu nagira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero, cyangwa se iyo ndwara niyo yatangiriye ku isi, niyo yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara yandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye ntitwabibwiwe n'iki? Murakoze cyane,
turamushimiye Cyrilo. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Cyrilo avuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye mu nkende, hama udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na COVID.
Ego murakoze. Mwisanzwe iyi ndwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwa n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 1958 barapimye inkende zitari nke basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe nukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora gutuma twandura ibihara uretse y'inkende ariho yavuye, kubera ariho batanguye kuyitora mu nkende, nuko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hamba zigaheza izonga canke zigende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama covid cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke iyo yo ni ku ruhu gusa.
Ego covid nizo yarafatira mu bihimba byihemero mu mahaha mu bihaha ariko no ku rukuba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibyo ku rukoba kwama ubuherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko ibyo yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yakivuje hakiri kare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe imigera umugera w'indwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka guhirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda covid ukaraba kureka gukoranako kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu arwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yaryamyemo n'ibiki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe nizo kuri covid.
Reka kumbure muganga duhinduke tuvuge gato ku bijanye n'ingene ingwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha iyihe miti cyangwa muri ko muvura abagwayi gute iyo babituye.
Ego iyo abagwayi batwituye nibyo hariho ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni uraboneka ubwo tuyo ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo gushuha akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cyane cyane ku rukoba iyo ibya biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza ibiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashirako ubundi bwo ni uko hariho urucanco abarwayi urucanco bwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago na bivuze rwahagaritswe muri imyaka ya 1980 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu bashobora kubakingira canke n'uwarwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munywanyi w'ishuri rya Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo Iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza uti se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru mwa muyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu baba kuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari ukugira isuku koga kenshi no kwirinda kontagite n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na covid tukayitsinda ntekereza ko niriya imana n'ibidufashamo tuzayitsinda gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke gusa ntabwo byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'ijuri ya Amerika mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga ni ukuri iteye inkeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda kuko
iyi ndwara no bushita bw'inkende ntago byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda.
Yego. Ni byiza cyane, ni byiza kwizera kandi no ego.
Yego, murakoze namwe ni Frederic Sarupongi ubuga mu karere ka Rulindo umukunzi w'ibi bya Amerika.
Turagushimye cyane.
Murakoze.
Nibyo koko muganga ingwara irateye ubwoba abenshi cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye irateye ubwoba. None muganga tumvise mu byo tubwiye ko bisa naho atamuti wayo hari ubuvuzi bwayo buhari ubu no gupfupfa haza imiti yo kuruhu kurukoba nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo wo kunywa batanga canke urahari.
Ego nta muti novuga uhari utangwa kwica umugera hari ibiri kwiragerageza hari nk'umuti witwa tecovivimate ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka n'umuti uri mu igeragezwa ubundi ariko ni indwara mu isanzwe muri rusange nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runininya ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayirwaye ariko kandi n'indwara nyuma y'indwi zibiri ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi ata kibazo agize ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema bashobora gutakaza ubwenge hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso kurwara amaso hakajamo uyu mugera bakashobora no guhuma ariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute mbere no gupfa bagashobora gupfa abashobora gupfa mu bihugu imaze kugaragaramo cyane ku ijana bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'uwo mugera ariko abantu duca dusanga bari muri ba bandi nk'abana cyane cyane n'ibikarira cyane bashobora kugira indwara yabakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru.
Ego reka twakire ubundi ni Rix. Rix umunywanyi w'ibice by'Amerika muri Kenya. Amahoro neza.
Amahoro.
Uratwumva duze ijwi Rix tukumve ikibazo cyangwa icyumviro.
Abumva amahese kabazo. Ku bijyanye n'icy'umuganga la figuye si ari hasi ntatomokewe neza ukuntu bayise ko ari indwara ipfa ku nkende kandi tuzi yuko kenshi ink'inkende zibana n'abantu mukabo twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye kontakite yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko amatumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe niyo ndwara ishobora kumuhitana mu kingo kingana iki
birumvikana ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere muganga kumbure wukongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera hanyuma utubwire ku bijyanye n'ikiringo bigifata kugira ngo ukumbure umuntu yitabe Imana byamaze gukomera cyane.
Ego nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa hari inkende nyinshi zagwaye hanyuma baragenda barazipima baca baratora uyu mugera w'ibihara by'inkende niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara hanyuma kubera inkende zishobora kuvana tubazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripaviere zabaye zishobora gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata ariko ndasigura ko bivana n'ingene umugwayi wenyene ubwiwe aba abameze abahagaze nka malaria twanze ko ushobora kwirwara mugabo twese si bose icayirisha mugabo twanze ko abantu iyo bateze kwivuza baheza iheza ikabije ingwara rero hariho abagwayi umugwayi ashobora kwirwara kayimarana ibimenyetso indwi zibiri byose hanyuma agaheza iyo ngwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atari ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagenda kwa muganga indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri hanyuma agaca hajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemie igahava ikimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga ikamugashika kumbure mu mahaha icyo twita pneumonie mu gifaransa naho nyine ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa iyo yadoze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyine n'ikibazo nako ndavuga inshingene ishobora gushika mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikabira cyane ari abo bantu bafite ibindi bibazo by'amagara nk'abafite na kanseri nk'abarwaye umugera wa sida cyangwa abafite izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igashica gusongera iside abo bantu nibo bari muri iyi mirwi bya biharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu bimaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo baheza bagahitanwa n'iyi ndwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire ubundi bigira imana amahoro cyane bigira imana
amahoro
muraho neza
ego turashimira ego ziri kinaga baguteye n'ikijyanye n'iyo ndwara y'ibihara bikomoka ku nkende mbonasaba yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka east africa community bubishyiramo ingugu kugira mu gukumira iyo ndwara kugira ngo birandagate mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubongerane indwara babiteye ubwoba cyane
urakoze cyane ego twizere bigira imana ko akamo kawe kumvizwe n'abayobozi b'akarere urakoze cyane tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimas mu Burundi muganga Berkimas ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwateye akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo mu Rwanda no mu Burundi tumira mate turagaruka mu kanya muganga bandanya tubwira byinshi kumbura aratubwira n'impanuro kumbura iyo abantu bofata ku bijyanye n'imfungugwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ndwara
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
komba taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na
la benevolencia rurala
Radijwi rya Amerika muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mugihe mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu cyongereza abatari bake rero barafite amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane urukoba kandi ikandukira cyane itarakwiragira mu kibano nivyo tuko turaganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'ingwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso vyayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bikimase ntihebu wayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Bikimase ntihebu wayo tugaruke tumve kumbure hoba hariho imfungugwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga
turacyari kubazo no vuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twabiko bidufasha cyane gukingira umubiri n'umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo iryamize yose y'indya yizo dufungura ushobora kubironka izo zose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo ubundi bwobwo ntacu umuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kugwara iyo ngwara kiretse ko abantu bafungura inyama ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntiba bidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ariye izo nyama igikoko canduye akajije akandura uwo mugera
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ngwara za mvuba z'uko atakintu umuntu yofungura atakintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turazi ko basogukuru na basogukuruza banywa ibintu canke bakagira ibintu bikabafasha mbega ko bari kubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke n'uko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sino bisiguru kuko izo mfungwa zidafasha izo umuntu ajya biramufasha ndetse nako ndavuga ko umuntu aronse iyo migwe yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira impuzwe indwara izo arizo zose ariko icyo ntagomba kwinjiramo ni ukubwira abantu ngo niwanwa ibi niwagira iyi niwagira iyi migigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama y'ubuvuzi bw'ikirundi bashobora kuba bafise icyo babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibita la medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda mufungure ibi singabura ibi tubafasha tubabuze kurwara indwara kanaka nicyo nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko turahapfa gihuza abantu bigatuma kwikingira yibaza ko yikingiye kubera yariye cyangwa yanyoye ikintu bamurangiye mu bijyanye n'ibiterwa kama tuba dusanganwa dufite
hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarumasi mu mavuriro ubu unyereka arakoreshwa batubwiye ko hari imiti yo kugushira ku ruhu yoba ari nk'iyihe ubu muri ko murahanura abantu gukoresha kumbure yaba ari iyo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farumasi cyangwa yubanza
ihari ijanye n'ingene umuntu yikingira
irahari hari isanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa mavuriro irahari abagwayi cyangwa abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro cyangwa amafarmasi abegereye kuko sinoja ngo ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja bahitura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo byiza ukwitura amavuriro bakitura amafarmasi arabukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba izazobironka mugabo ari urwaye kuvuga ko azo umuti bamanikira gusiga canke wo koza ibyo bihere awuha awandikirwa n'umuganga arakire ingene abameze kuko bose ntibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe
ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nibyo koko muganga niwe akwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane ego turaho namwe
Ibere kuvuga ngo ikibazo nawe ni kuri andi hara y'igihugu bayita monkeypox. Nawe yari ni ya rambi cyane ko akuri nabonye ite kuzindaga mu mubiri we kaza nk'ibizimba. Bityo rero nkaba ni andi abaturage tuye mu gace k'ibirwa bigari ko bafite ingamba zikarikemeye yo gukumira iri na ndwara kuko yamutiye ndema yakira nka covid 19 cyane ko ari indwara yari buri abantu bahuye bagize bati urumva byinshi bikomeye bityo rero nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba kubanda kuba mu gihugu cyo muri kongo buri wese ndagira ko hari uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare
urakoze cyane je guhamagarira abenegihugu uguhagurukira cyane cyane kugatwe kabo guhagurukira iyi ndwara kugira ngo bashobore kwituza ndakeka yari Rex nawe nyine yavuze ati izindi ndwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nayo nyine birashobora gukunda urakoze hama muganga tugarutse kuri ingwara nyine ndakeka bari bavuze yuko ishobora gukira mbega ikira mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja ruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyine yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mumuhanuye ni nk'ikintu kingana gute ashobora kwitega ko yuba yaronse mitende cyangwa yakize
oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wese agende kwa muganga navuze ko umuntu natoronka umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu
ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti ego birashoboka yuko ashobora gukira urakoze cyane muganga birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziriko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyine zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
indwara zindi zo ku rukoba tuvuga ko ziriko ziragabanuka kuko abivuza babarandanya baza kwivuza ariko kandi ntawuvuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira nubwo umuntu atoshobora kusasubira inyuma akaraba amarojisita akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heriki kitwa itaratangura kuvugwa nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane izindi ndwara zirahari kandi abagwaye abivuza bandanya bivuza kandi dutera akamo ko wundi wese afise ikibazo nimba ari kimenyetso cyarico cyose abonye ku mubiri wewe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo cyerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha
ababagana akenshi indwara zo ku ruhu bariko barasaba ubufasha n'inkizihe zigihari muri iki gihe
izi ni indwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergi abagira ama allergi hari abagira izindi ndwara zo kurukoba zindi nkizi za zona canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura marpes abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze indwara zitari ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo menyezo
muganga urakoze cyane kumva uri butubwire aho abantu bashaka kukwitura cyangwa iyo akanimero bashaka kukuronka ko ukabafasha muganga Berkimase ni njye wayo mu gihugu cy'u Burundi
ego nsanzwe n'umuganga avura indwara zo kurukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami umuganwa Rodoviko Rwagasore Clinique Prince de Rwagasore ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika Hospital ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe Maison Medicale riri mu Bwiza akanimero bashobora kuntora ko ni nimero 79 amajanatano na 99 amajana munani na 59 n'indwi amajana munani na 57 reka nsubiremo aka kanimero amajana 79 amajanatano na 99 amajana munani na 57
muramwumvise rero ni muganga Berkimase Ntihebuwayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara ca Bujumbura ashobora kubafasha mubwiza akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza c'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo bashobore kubafasha babwira yuko ariyo canke atariyo muyirinde muyinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro murakoze cyane turabashimiye
ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimire n'abari mu buhinga bw'ibyuma Nadia Taha yamfashije ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushobora kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio ijwi rya Amerika site yacu ndayibibutse ni wezitatu@ radio yacu VOA @com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyine murashobora kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza.
na kugendo dusangiri jambo ya hushe beshi muri sanga ya kose bjeshi agataro Yo hiza na yo ya kuzi jishi